ఇది న్యూస్విజ్ అమెరిక్. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turarungikije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe n'Ange Fidel Niyongabo nije nteramije ibiganiro byo muri iki gitondo. Ku mupaka wa Gisoro uhuza u Rwanda na Uganda nta ruja n'uruza.
Turasaba abakuru bacu ngo bashyikirane vuba batuzuza n'umutekano abiza abaturage bacu barahahirana. Ubwo butumvikana burimo kuducamo hatu bavandimwe kandi bikadutera umutekano muke n'ubucuruzi bagahagarara.
Uwo ni Abel Bizimana, umuyobozi w'intara ya Gisoro mu gihugu cya Uganda, avuga ku ruja n'uruza hagati y'abanyarwanda n'abaganda rwahagaze ku mupaka wa Gisoro. Turavuga no ku rubanza rw'abayisilamu bikeye ku iterabwoba mu Rwanda ku mugambi wo kugwiza ibitungwa bya kijambere mu Burundi hakoreshejwe kwimisha inshinge kugira haboneke ibitungwa vyotanga umwimbu ushimishije, hamwe no kwihiganwa mpuzamakungu yo gusiganwa n'amakinga Tour du Rwanda ribandanya mu Rwanda. Yamara imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza amakuru yaduteguriye. Alice,
urakoze Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Perezida w'igihugu cya Senegal Macky Sall yaratsindiye ikiringo kigira kabiri atancuro ya kabiri y'amatora ibanje kuba. Ibyo byatangajwe n'abategetsi bajijwe amatora ejo ku munsi wa kane. Ibyuka abakandida bakomeye batavuga rumwe na leta bazokwemera ivyavuye muri ayo matora byatangajwe canke bazovyitwarira muri sentare ntibiratomoka. Mu ntango z'indwi abo bakandida niho biyamiriza ibiharo vya mbere vyavuye muri ayo matora yabaye ku munsi w'Imana. Vyahaye Perezida Macky Sall amajwi 58.27% kw'ijana. Abarorerezi bavuga ko ata bibazo biboneka vyibonekeje muri ayo matora. Bombe zibiri za biyahuzi zaraturikiye i Mogadishu ejo ku munsi wa kane ku mugoroba zica abantu bashika 15. Ivyo vyashikijwe n'abategetsi muri Somalia babyiganiye ijwi rya Amerika. Bombe ya mbere yaturikijwe isaha zibiri z'ijoro mu masaha ya Somalia igihe imodokari yarimwo ibisasu iturikiye ku ibarabara ricamwo abantu benshi ryitwa Maka al-Mukarama. Ababibonye bakavuga ko abantu barenga 10 baciye basandaba. Haize isaha imwe iyindi bombe yaciturika hanze y'ihoteli i Mogadisho nyene nta bitigiri by'abafuye muri ya kabiri vyatanzwe. Umuhari w'iterabwa wa Al-Shabaab wiyemereye ko ari bubazwa ico gitero. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu avuga ko agiye kubandanya arongoye igihugu iyindi myaka itari mike naho yagirizwa ivyaha byo kurya ruswa. Yunganiye mugenzi we wa Leta Zunze za Amerika wa hafi cyane kandi amushigikiye Donald Trump. Netanyahu yavuze ko ivyo yagirizwa ari nko guhiga umurozi biciye muri politike. Inyuma y'imyaka ibiri y'amatohoza yakozwe n'igipolisi, mushikiriza manza mukuru wa Israeli Avichai Mandelblit yatangaje ko agamije kwegeka kuri Netanyahu ibyaha byo kurya ruswa no kunyuruza. Mushikiranganji wa mbere wa Israeli akekwa kuba yarakiriye ubushimwe bw'abatunzi bakomeye muri ico gihugu bufise agaciro kangana n'ibihumbi amajana by'amadolari y'abanyamerika, nawe akabemerera ko babandika ko amakuru abashimisha mu bimenyesha makuru na internet muri ico gihugu. Netanyahu abwirizwa guhabwa ikiringo cyo kwiregura imbere yuko urubanza rwa nyuma rushobora kuba inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa kane itariki 9 z'uyu mwaka. Inama ya onijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarananiwe kumvikana ejo ku munsi wa kane ku nteguro yaba yateguye na Leta Zunze za Amerika canke y'u Burusiya, zose zikaba zari zigamije kurondera umuti wo kura Venezuela mu ruhagarara kirimwo. Ibihugu 15 bigize ku kanama byatoye integuro zibiri zitandukanye. Integuro ya mbere ya Amerika yari ishigikiwe na benshi mu bihugu bisasa muri ako kanama, ariko izibirwa n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa mu gihe integuro y'Uburusiya yemejwe n'ibihugu bine urwandiko rwa Leta Zunze za Amerika rushimikiye ko ivyukubaho kw'abanyagihugu muri Venezuela byayangaye kandi rugasaba kwifashanya zaziwe zemererwa kwinjira muri Venezuela. Uburusiya busaba ko hatorwa inyishu z'ibibazo muri Venezuela biciye mu mahoro, ariko bwongera ko Maduro akwiriye kureka ifashanyo zikinjira. Uburusiya kandi bwerekanye amakenga ku gikenye kigomba gukoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Venezuela. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu biciuditse ntibariko baratsinda mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba mu karere ka Sahel muri Afrika. Ibyo byashikirijwe ejo kuwa kane na Majoro Generale Marcus Hicks arongoye abasirikare badasanzwe bari ku mugabane wa Afrika ba Amerika. Igihugu cya Burkina Faso nicyo kiriho kiraberamwo imyimenyerezo ya gisirikare muri uyu mwaka, kiriko kirarwanya imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri Al-Qaeda na cyane cyane mu mezi aheze. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryashikirije mu ndwi iheze ko abantu barenga ibihumbi ijana muri Burkina Faso bateshejwe ingo zabo bivanye n'intambara, mu gihe umushikiranganji w'indero w'ico gihugu ca Burkina Faso we yavuze ko abana barenga ibihumbi ijana na 50 batariko baraja ku ishuri kubw'iyo terabwoba rikogwa n'iyo mihari yitwaje ibigwanisho.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, inama nshinga amateka ya Uganda ejo kuwa kane yize ku kibazo cy'amatati hagati y'igihugu cya Uganda n'igihugu kibanye cy'u Rwanda, cyane cyane ku kibazo cyo ku Rwanda guhugaye mupaka wago kikabuza abinjira baturutse muri Uganda mbere n'abanyarwanda baje muri Uganda. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari Kampala.
Minisitiri w'intebe wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda uno munsi yabwiye inteko ishinga amategeko yuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irimo gusuzuma ikibazo cy'igihugu cy'u Rwanda gufunga uruhande rwacyo rw'umupaka gihanye na Uganda. Ibi byakurikije ijambo ry'umushinga amateka uhagarariye akarere k'Uburasirazuba bw'intara ya Gisoro ihanye urubibi n'u Rwanda bwana Samu Bitangaro wabwiye inteko ishinga amategeko yuko umupaka wa Cyanika muri iyo ntara ari nta munyayuganda cyangwa ibicuruzwa biturutse Uganda byemererwa kwinjira mu Rwanda kuri ubu kubera abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda batabemerera. Navuganye n'umuyobozi w'intara ya Gisoro bwana Abel Bizimana wageze kuri umupaka wa Cyanika uno munsi kureba uko byari byifashe.
Ikibazo ntabwo ari uko ubucuruzwa byanze kwinjira umupaka kuko buri mugabo afata urugo rwe kuko n'abantu babo ntabwo bemerewe ku wabo bakaza ino. Ni ukuvuga ngo haba hariho intano polisi iri kuvuga ngo wenda hari ukuntu bashaka kugira ukuntu bamenya nk'abanyamuryango babo, icyo ntabwo ari ikibazo. Ariko ubudasobanura bateye umwuka mubi, ariko nabaje bagatabuza ku rwego rw'igihugu barambwira ngo ikibazo barimo kugikemura. Turasaba abakuru bacu ngo bashyikirane vuba batuzane umutekano, abize abaturage bacu barahahirana. Ubwo butumvikana burimo kuducamo hatwa abavandimwe kandi bikadutera umutekano muke n'ubucuruzi bagahagarara.
Uvuye ku mupaka niwe wahoze kureba uko bimeze, watubwira icyo wasanze n'uko hari hameze.
Umupaka uyu munsi kuwa kane no ku wa mbere abari agatare hano Gisoro abantu bari benshi bavuye hakurya barabajije abantu mbese byagenze bite ko ndibona hano hameze nko mu butayu. Abantu basanzwe bahoraga bari benshi ari hagatare abantu benshi bambuka basohoka nta n'umuntu n'umwe, so ni ukuvuga ngo abo hakurya ntabwo baje kandi n'abacu nta mpamvu babonye ko bajya hakurya isoko umupaka harumye.
Iki cyemezo cyo kutinjira no gusohoka cyakozwe ku ruhande rumwe cyangwa ni impande zombi z'imipaka?
Hano ruhande rwacu umupaka urakinguye, ebe ni mufarite yacu irahari, migration nayo irakinguye ku ruhande rwa kandi naho hakurya ntabwo umupaka ugiye kuko ntabwo bahanyura kuko kategorikare wabo nta bantu bavayo, so urabona kandi natwe abajyagayo bafite impamvu za basi ya babi yungiye ya baka menshi nono ya gabanyize chane kabili
tufuge seko ibili kukuma kukwari kwa kubanya Uganda po njine changwa na wanubo simiru usanyi wapa mahanga tando kwa
huko ndabona yuko njina mgo wanyiru jihugu chaba wanimo kakitundanya mwuri ya mgao kwa hangi na wanu wakarimo kuzina habi yungiye so njina mgo njitano polisa yao kwa hivyo kwa nene kuhiso wanu la aliko kandi ni mahamu nukuta hiso wana wenda wala desite aliko tuke kugatu kuhira murumi lima nkama higana nabu ya temo akanda kanda watu uzulati wala wala yechane wa jezeho wala wangu mwane tukuli chumtwari jina vila ni mwure jina vila ni mwure kumuti kandi kuko ni mwira kwa vivuza kuso wano kafuri
mwisanzu kutuziko abanwa mupaka wachani kana handi hindi mipaka bahahira na ndetse abanyarwanda benshi binjira muri Uganda guhaha mu mashuri mu mavuriro mu guhinga
ari no murwayi wa ruhu ntakuba yaje gisoroba muzanye nawe ntabwo yahaje bavuze ngo nagume abujurije ewe mwifuje nyine mu rugo kuryo so vya byakijende bakwiye mutuma no gusobanura ku bantu batungane ko ntabwo banejejwe neza ko
igihugu cy'u Rwanda cyabanje kubuza ibicuruzwa biturutse muri Uganda nka sima n'ibindi bikorerwa mu nganda za hano mu minsi yashize hashize igihe kirekire hari umwuka mubi hagati y'ibihugu bituranye igihugu cy'u Rwanda kivuga ko Uganda yabiha urubuga abanzi bashaka guhungabanya umutekano w'icyo gihugu ndetse kikanashinja Uganda gufunga no guhohotera abanyarwanda baza muri Uganda ariko Uganda nayo igashinja u Rwanda gufasha mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu yongeraho ko abanyarwanda bafatwa ararinjira mu gihugu baje gutatira u Rwanda nibutse ko Uganda iherutse kwirukana umukozi ukomeye mu kigo cy'itumanaho cya MTN w'umunyarwanda ndetse n'abagenzi be barimo mu Faransa umutaliyane hamwe n'umubirigi bashinjwa na Uganda gufatanya mu bikorwa byari bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu bakorera ikindi gihugu Uganda kandi akaba ari imaze igihe kirekire isubiza inyuma abanyarwanda benshi bafatwa bakimara kwinjira mu gihugu ibashinja kwinjira bikiye mu nzira zitemewe n'amategeko Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Kampala
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda sentare nkuru iburanisha ibyaha ndengeramipaka yongeye kugiza isomwa ry'urubanza rwagirizwamwo abayisilamu bagera kuri 40 ku byaha by'iterabwoba. Menyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa yakurikiranye ugo rubanza kaba dufitiye ibindi kuri inkuru
bwaro bugira kabera umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka nibyo ku rwego mpuzamahanga yigiza yisomwa by'uru rubanza impamvu yatanze bwa mbere arusubika ni nazo umucamanza yongeye gusubiramo umucamanza yasobanuriye imbaga yari mu rukiko ko we n'inteko baburanisha uru rubanza batarangije kunoza dosiye yarwo kubera ubunini bwayo Ubunini bwayo nabwo burashingira ku mubare utari muto wabaregwa muri iyi dosiye imwe ku byaha by'iterabwoba. Yavuze ko nk'abantu bagerageje uko bashoboye kose barara n'amajoro ashoboka bandika mu buryo bunononsoye urubanza ariko rwanga kurangira. Yavuze ko badashobora kwiha gutanga dosiye z'urubanza zitanononsoye kuko byazagira ingaruka ku baregwa bagaruka gukosoza amadosiye yabo. Umucamanza yavuze ko kugeza ubu iyo barebye dosiye yose basanga igizwe n'amapaje asaga 400. Yibukije ko kwitondera urubanza bakarunononsura biri mu nyungu ku mpande zombi ari abaregwa ndetse n'urukiko kuko inteko iburanisha igomba gusuzuma ibyo burumwe mu baregwa yavugiye mu nzego zitandukanye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ndetse no mu rukiko ku byaha ashinjwa ndetse n'ibyo burumwe yagiye ashinja mugenzi we inteko iburanisha yiseguye kuko urubanza rutararangiye maze yizeza ko ku munsi yimuriye nk'isomwa ry'urubanza buri wese azarara amenye icyemezo kizamufatirwa umucamanza yagize ati ntacyo tutakoze turi bakuri imanza tuzibamo ariko uru rubanza rwatinze kurangira witegereje ku maso y'abaregwa ndetse na bamwe mu bavandimwe babo n'icyemezo kitigeze kibashimisha habe na gato baranze kuzunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasi ku rubanza rwatinze cyane bamwe bumvikanye mu majwi yo hasi ko bitumvikana impamvu urubanza rwabo rutava mu nzira. Hagati mu kwezi kwa 12 umwaka ushize 2018 ndi gumucamanza yasubikaga ku nsuro ya mbere isonga ry'uru rubanza avuga ko kurunonunsura byagoranye ahitamo gutanga igitariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri nabwo birangiye arusubitse. Nkuko byagenze ubushize kuri inshuro nabwo kwinjira mu cyumba cy'urukiko ntibyari byoroshye kuko cyari cyakubise cyuzuye. Benshi mu bari mu rukiko barabavandimwe b'abarego bo mu idini ya Islam. Abaregwa nabo babarirwa muri 40 abashinzwe umutekano nabo batari bake haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo n'abandi. Bamwe bicaye hasi abandi bahagarara mu madirishya y'urukiko. Abaregwa babarirwa muri 40 barangajwe imbere na Bwana Fundi Salimu biganje mu rugiruko rw'abasilamu. Bose bataye muri yombi kuva mu ntangiriro za 2016 bashinjwa ibyaha by'iterabwoba, ubuheza nguni, ubugambanyi, gushishikariza abandi gukora iterabwoba no kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi. Ubushinjacyaha kandi bakurikiranyeho kuba mu mitwe y'iterabwoba ku isi nka Islamic State. Uru ni urubanza rwakunze kubera mu muhezo ukomeye ku mpamvu ubushinjacyaha bwasobanuraga ko zishingiye ku mutekano w'igihugu. Abaregwa barimo batatu bari mu cyiciro cy'abana kwikubitira boherejwe kuburanira ukwabo mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali kubera ko batagejeje imyaka y'ubukure. Ubushinjacyaha bubwira urukiko ko bwageze ku bimenyetso bikomeye bishimangira uruhare rw'abaregwa ku byaha by'iterabwoba. Busobanura ko mu rugo rw'umwe mu baregwa hatahuwe akayabo ka miliyoni 2 z'amadolari, buvuga ko yari gukoreshwa mu gukangura urubyiruko rwinjizwa mu mitwe y'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abafatiwe ku kibuga cy'indege biteguye kujya ku rugamba mu bihugu bya Iraq na Siriya, ndetse n'abafashwe bari mu myitozo yo kugenda. Bavuga ko abaregwa bafatiwe mu Rwanda kure cyane y'aho icyaha bashinjwa bivuga ko cyagombaga kubera. Abaregwa batawe muri yombi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu. Ifatwa ryabo ryabimburiye n'urupfu rwa Shehe Mugemangango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko mu mujyi wa Kigali. Uyu n'abandi bagenzi be ku ikubitiro bishwe barashwe mu bihe bitandukanye, inzego z'umutekano zemeza ko babaga bashaka guturuka ubutabera. Isomo ry'urubanza rigemuriwe ku itariki ya 22 z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka. Bagira ubusaha ijwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Banywanyi bakunze ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi hagiye gutanguzwa umugambi wo kugwiza ibitungwa bya kijambere hakoreshejwe kwimisha inshinge kugira haboneke ibitungwa vyotanga umwimbu ushimishije. Abakenguza amateka bafite amakenga ku uwo mugambi wahabuza gutitura akanovera k'inyama canke amata, abandi bakavuga ko ivyo bitungwa bizohava bigwiza indwara nka kanseri mu bantu. Vyavuzwe mu ngoro y'inama nkenguza amateka mu gisagara ca Gitega, aho umushikiranganji arabi vy'uburimyi n'ubworozi, aho yari yatumiwe gusigura akamaro k'uwo mugambi. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Dogi Derurema, umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije, yatanguye avuga ko intumbero y'uwo mugambi ari ukugwiza umwimbu w'ibitungwa. Dogi Derurema yavuze ko uwo mugambi uri kurakurikiranwa n'ikigo ca leta co kugwiza imbuto izabu kugira ngo ubwoko bw'inka bwogwizwa bube bwizwe neza kandi imbuto zitegurirwe mu Burundi. Ni mu gihe izo mbuto zahora zivanwa mu bihugu vyo hanze. Abakenguza amateka bamenyesheje amakenga yabo, aho bavuze ko ivyo bitungwa vyimishijwe ku nshinge bishobora kuribwa mumeza tanda pigashora gutera indwara za kanseri mukenguza amateka Deveriano ndi kuriyo niwe yabajije agira ati
ndiko mushirangaje arantu nabonye mwabuze ibintu bijanye na kugwiza inyama inka mumeza tanda umuntu ashaka kuyijya bidateye makenga twabaze ubwa mbere ivyo byose bikorera kokogwa na maojeme ni biki kuko zinumvije bikorera cyo umuntu mengo hari akantu ka kanovira ko magapfunguke bako muravuga muti muzoraba nuko n'inyama y'impene n'imbame impene n'intama zimusozi zamuradze konjega vero irushinge general da yuko muzoba dusanga tushiganye impene zitaryoshe muraba yuko amezi atanu ni make ushobora runini kubera martin shinge none ubwo turageraho twokwavuga ibi bintu ojeme kubera kubisha gutera n'amakansera mwamwe
teogide rurema ya mwishuye
ibi by'ibitungwa ntama ojeme azozamo ni nacho gituma dushaka kugwiriza imbuto twebwe nyene umuntu ashobora kuvuga ati ubu bwoko mbonye kwa naka ndabukeneye ko imbuto ibi bizokogwa hari ama centre de collecte n'ama centre de diffusion bizokwiragizwa mu gihugu cyose kandi nabikorwa twabo ntizari bya leta gusa bazoza nico gituma ibitegeko rorije kugira ngo dukingire ibi bitungwa kandi tunagure neza muti amezi atandatu ni mvugo kumbure y'ubuhinga bavuga yuko hari ibikoko uvyoroye neza kuva ku meza atandatu ushobora kubijya so kuvuga rero kwiza inka twe tugiye korora ari inka zizokorogwa amezi atandatu zigaca zigenda ku isoko
ayandi makenga yashikirijwe n'abatari bake mu makenguza amateka nuko uwo mugambi uwoba uje gutuza ubwoko bw'inka z'indundi mukenguza amateka Alexi bareke bavuge niwe yatevye kuri ico kibazo
byukuri nitwirengagize je ndahigarutse ko ndi gusa ko atari ubwa mbere nyakuba mushikiranganje amata y'inka z'ikirundi araryoshe cyane hamwe twoba tugiye muri logique yuko zo disparisa ajya amata y'inka z'ikirundi nakakanyama k'inka y'ikirundi nakanovera ntanaho bihuriye zigenzo zirimo akanyama ajya amata y'inka z'inka z'intuzuzu yarwumva umenga n'amazi harimo umenga n'amazi uri kurano nagira muturemeshe kabisa huko byo tugora kumva yuko dutera tujaho zijya nka zogenda kagirira
naho nyene umushirangandi rurema yaremesheje abakenguza amateka
inka z'ikirundi ntizizogenda ntizizozimangana muri izabu hariho nuwayo y'inka z'ikirundi zitavanze na gatoyi izo rero byerekana neza nazo nyene uzoroye neza ukazigaburira neza kandi twanavuze yuko ushoboye kuzigira ko kuzimisha kunshinge no kuvuga havamo ikivyago gifise karakteristike y'inka z'ikirundi so kintu cya kabiri izo tuzozibungabunga kugira ngo ntizizozimangane ikindi rero naco tubatumirira nuko twokwijukira bwa bworozi bwo kubyibuhisha amashuri no kuvuga naha rero tuzoca twikora kuri izi z'ikirundi kugira ngo kakanyama kajyoshe kagume ngaho
umushikiranganji arahe by'uburimyi n'ubworozi yaremesheje aborozi b'inka z'indundi ko abagifise uburagiro bubandanya aborora izo nka ariko agahimiriza ababishoboye kuvanga amaraso y'ibitungwa by'ikirundi n'ibitungwa by'inzungu igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Rwanda no munsi no musugiri wa gatandatu wihiganwa mpuza makungu ryo gusiganwa n'amakinga Tour du Rwanda abahiganwa baza kuva imusanze bagana inyamata ejo ku munsi wa kane Girmay Hailu ari muri ekipe y'igihugu cha Eritrea niwe yatsindiye intambwe ya Karongi Musanze mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyandinda abandanya gukurikirana iryo higano
mu gace ka gatanu k'isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu Tour du Rwanda kuri wa kane Biniam Girmay Hailu mu ikipe y'igihugu Eritrea niwe wabaye wa mbere aka gace ko kuva ikarongi baje Musanze karishaga n'ibirometero 138 Biniam Hailu yakoresheje amasaha 3:42 yakurikiwe na Areruya Joseph umunyarwanda ukinira Delco Marseille Provence mu Faransa ku mwanya wa gatatu haje Daniel Turek wo muri Cycling Academy yo muri Israeli nyuma yo gutwara intera Hailu w'imyaka 19 yagaragaje akamuri ku mutima
I saw everybody at this
nabonaga uri wese asatira mu byukuri banyukeje igitutu ariko ndakomeza nanga kurekura mbona mbatanze ku murongo ndishimye rero sinabona mbese nuko mbivuga biragoye kubisobanura mu byukuri binyeretse ko nta kidashoboka no ku munsi w'ejo nzakomeza nkuri ubwabaga ndebe uko nakwegukana hagace gakurikiraho birashoboka nta kidashoboka ejo nzagerageza kuzigama imbaraga zanje kugira ngo ejo bundi nanje sigare ndi mu hatanira gutsinda
maybe after tomorrow I try to win
kawo hari wemera wikudus munya Eritrea wo muri Astana yo muri Kazakhstan nubwo yarangije etape ya Karongi Musanze ari ku mwanya 30 aracyambaye umupira w'umuhondo ashimangira ko azawunambaho kugera ku ndunduro
definitely stage 3 hard stages left so yeah I will defend
nta kabuza hasigaye etape 3 zonyine ubwo rero mu byukuri nditeguye umwanya wanjye wa mbere ngomba kutsimbararaho ku rutonde rusange classement general inyuma ya Merawi Kudus hari Lane Taramae wo muri Direct Energy mu Faransa wa gatatu ni Matteo Badilati ukinira Cycling Academy yo muri Israeli umunyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi ni Didier Munyaneza wo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu yinera ya gatanu ya Tour du Rwanda 2019 isize abakinnyi babiri b'abanyarwanda bakuyemo akabo karenge abo basore bavuyemo ni Jean-Claude Uwizeye na Samuel Ntakirwizeye bombi bakiniraga ikipe y'igihugu Team Rwanda kuri wa gatanu harakinwa etape ya gatandatu irekeye ibirometero 121 abasiganwa barahaguruka imusanze isa yine basoreze inyamata byitezwe ko umukinnyi wa mbere agera ku musozo isa saba yari Claude Munyandinda imusanze
Juti mwese mukunda radio y'Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya hanyo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu radio y'Ijwi rya Amerika
radio y'Ijwi rya Amerika yabani ibyo cyacu radio y'Ijwi rya Amerika yabani ibyo cyacu Gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo
cyacu abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.